Urumuntu utamenyera ibiganiro washobora kwiyumvira uti nta byabaye nta kintu na kimwe kibonekeje giye kurangira kera abantu barabibona ku inama yatanguye hari amajambo avugwa iminama igahera hari amajambo avugwa ariko jyuko nayibonye suko nabonye yuko umuhuza yakoze igikorwa gihapaye cyane kuko yarongeye kandi arumviriza impande zose arumviriza uruhande rwabo nuvuga yuko bari kumugwi w'abaserukira ubutegetsi arumviriza uruhande rw'abari batavuga ubutegetsi harimo mbere n'ababo muri harimo cyane cyane ababo muri senarede ibyo ariko biba byatumye umuhuza abona neza kandi ibibazo ariza kurongera inyishu kugira ngo mu minsi iri imbere ibiganiro bizoje gutunganywa neza.
Ikintu mubona bashitse ko nikihe ikintu umuhuza Benjamin Mkapa yahoze arongoye igihugu cya Tanzania agiye gushikiriza abandi bategetsi mu nama ikubera i Kigali n'ibihe ku bwanyu?
Ico je novuga yuko yashitse ko nuko bwa mbere hoho abantu baje naho bari bamwe bipfuza bati abandi baje nagira mbere ndaguhe agakuru gatoyi kumbe wewe ushobora gushimisha kandi akagashimisha n'abandi bashobora kuba ariko barumvira ikiganiro cyawe. Hari igihe nabona Dr. Jean Minani bose bazi ko ariwe mukuru wa Senared ari kumwe n'umushikiranganji w'imigenderanire y'Uburundi n'amakungu ari kumwe kandi na Nyamitwe Wiri tuzi yuko ari mu biro by'umukuru w'igihugu bari ko baravugana imbere y'ihoteli yitwa Riturini cyane nka gatagirani naho base kuvuganira imbere y'umuhuza bari ko baravugana naho boterana amajambo ntacu kuganira gutangurira ngaho narabonye n'ahandi bahuriye mu mahoteli bavugana injagira ni buririya kwa gutinyukana biriko biraza mu ntambwe izokurikira ntizontangaza hashitse aho bose bemera bati reka rero twicarane koko tuyage kuko wabona yuko naho umwe agerageza kuvuga ngo nakase ndamushaka ukabona yuko umengo harisha kibiye kububwira iyo ndayifata ko ari ntambwe.
Perezida Ntibantunganya, ikiyago hagati y'abategetsi kirahambaye kurusha amahoro abategetsi boha Abarundi muri iki gihe igihe bari korayaga hariho ubwicanyi bwabaye mu Burundi hafi munsi yahora ari umushingamateka aserukira Burundi mu nama nshingamateka y'ihugu byo muri Afurika y'umuseruko iragandaguwe ibiganiro bihambaye si ibiganiro byotuma amahoro aboneka mu Burundi buno nyine
nukuri kubona hari Abarundi barandanya bapfa uri umurundi akurya igihugu cyawe cy'u Burundi na cyane cyane uri indongozi ntari ijambo wovuga ntari ijambo wovuga tarigezaho tugezaho kuko kwica abantu na cyane cyane kubona n'umupfasoni hasoni afsa munsi jewe nzi neza twarakoranye ku radiyo ndaramukurikiranye muri byinshi ukabona yuko koko hari umupfasoni yitonda nta wowe na kimwe tutagisigura ko bashobora kubwakuza bwiwe noneho kira noneho kirazira kwaka ubuzima bw'umuntu kumvo iyo yova hose kirazira aha rero ni koko kuzivuze nibyo abategetsi abarongozi babandi ubico twokora nuko koko twogira ingufu zose zikenewe tukazishyira hamwe kugirwa bwicanye ingufu zose zubire mu gihugu kandi bizoshoka kubera kuko kuganira yene ariyo nzira bizocamwo jewe rero mbonye naho abantu bavuga bati nitwoganira bahuye bakavugana kuri bakarabana imirabwe ngira nti ni intambwe biriko biraza erega na kera ejo bundi aho twarondera amasezerano y'Arusha niko byatanguye nuko abantu bibagira n'ingoga niko byatanguye ugasaga abantu barahura ibaramukanye ibavugane mugabe inyuma kakaza karaza buhoro 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 hanyuma haragira naho dushika kuri aya masezerano ubu rero bijya twabonye mu myaka y'igihumbi kimwe n'1998 kugeza mu 2000 sibyo twagarukamo cyane cyane mu gihe twabona gusa ko hageze kwihutisha ibiganiro umwe wese akagira utwigoro twa ngombwa kugira dushe ku ijambo rihumuriza igihugu rihumuriza Abarundi bose.
Perezida Ntibantunganya, hariho umushyanahe Paul Nkunzimana, Professor Paul Nkunzimana yavuze ko mu gihe cyose ari amahanga abaha atanga amatike yo kuja muri ivyo biganiro ari amahanga atanga amafaranga yo kubaho abo bategetsi bose baje hariya ijambo ry'Abarundi hagati yabo ridashobora kugira icyo rivuye rishitse ko ahubwo Abarundi bashobora guhabwa nk'amabwirizwa y'ukuntu gutunganya ivyabo aho kuvyitunganiza bonyene aho muhavuga ko ivyashikijwe no mushyanaye
ndasomera ivyumviro bishikirizwa n'umuntu wese kuko buryo mu kirundi koko ndabivuga kandi naho ndabisubire ukwatsi jambo abakwishe ukubuje kuvuga abakwishe buriya kandi yuvuze icyumviro ubuterereye wemeye kandi ko n'icumbi rushikirije abandi bashobora kugira icyo bakivuzeko mugabo je ndibaza yuko guhura gaha harabadufasha kugira abantu bashobore kuhashika cyangwa kugira ngo bashobore no gutunganya ibyo biganiro atari cyo kiri kibi ikibi n'umutima wacu twebwe barundi utugurutse kuko iyo ugurutse subwo buryo wa utangwa bugutuma bukuzirika haba namba aha rero ngira ngo ijambo ryoshikizwa babarongozi nakubwira ego mufashwe mugabo mufashe namwe mugira muti tuze gufasha koko abarundi tuvuga yuko duserukira abarundi kuvuga tutujejwe abarundi twipfuza kuzoserukira ejo cyangwa twipfuza kuzozezwa hanyuma ukabikora n'ingoga ukabikora wihuta n'uyumvira gutyo akabona ko araho yoba yihenze abona kubwiye uko Jamesonera amajambo yose ashikwa n'umuntu kiretse gusa ari umuntu yoza avuga amajambo y'ukwica uwo nayo nzobwa kudagushigikiye ari umuntu uzavuga amajambo y'ukwiba uwo nayo nzobwa kudagushigikiye ari umuntu uzavuga amajambo y'ugusuzugura abandi uwo sizo mushigikira
muravuze ikibazo gihambaye cyane gose ko imitima y'abarundi ituguruye nibandi bazoshobora gufasha kugurura iyo mitima
nitwebwe nyine indongo z'abarundi ndebibaza yuko ari imitima y'abarundi batubati ziritse iziritse n'imitima ya twebwe abarongozi bamwe bafite iyo agira ngo bariko barakingira abandi bashobora kwibaza bati hari zo turiko turarodera umwe wese akibaza rero ngo reka ngo ngiyuko akibaza yuko agiye gukinga nka wa wundi yogira ngo ariko aragomeka aragomera amazi akagomeza urukangaga amazi akicyo bakarengana ubwo dukeneye kugira ubwenge no gushaka bidutuma turodera koko ibintu bikomeza kugomera ibi biza bitwononera igihe cyose twa twateye intambwe iboneka mu gihugu
akabazo kandi
yuko ari cyo gikorwa dufise twebwe abarongozi baba bari mu ntwaro badabipfuza gushikira ubutegetsi
akabazo kanyuma president Sylvestre Ntibantunganya abarundi bamaze kumenyera intwaro zivuye mu biganiro kurusha uko bamenyereye intwaro zivuye muri demokrasi mu matora
jewe narumvirije abarundi kuva kera namye nibutsa mbere naho duhura nti ari gihe mbega mbona umwe twibagira ni ngo gacwe rw'abarundi igihe president Petero Buyoya yari yatunganije wa mugwi wari uje kwiga ikibazo cy'umwe rw'abarundi jewe nari ndi muri 2004 tugiye gusigurira abarundi ibyo twashitse ko mu cegeranyo twari twagize mbere no mu nteguro y'amasezerano mu rw'abarundi benshi batubwira bati twebwe bene Burundi twebwe Burundi banyabucari nta kibazo dutera ikibazo ni mwebwe ibyo jambo nturidi ku mutima ikibazo ni twebwe indongozi nitwe dufite hejuru dupfa hanyuma tukaza kubisukamwo abarundi tugize rero tuti twemere koko nitwise ku marundi turebegeza tuti ngize inyigo twumvikanye tuzogendera ko nta numwe gica kubiri twubaha abarundi nibyo ngira ngo muri kino gihe abantu bateza kugenda bibukanya hanyuma kandi bongera bati ingingo ntabanduka bagira bati ntituzongere kudatubahenga ku byo twapfunditse tugashyira hamwe
Perezida Sylvestre Ntibantunganya yahoze arongoye Burundi murakoze cyane gose ku kanyamaduhaye
namwe murakoze cyane.